Radiyo Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza bavandimwe nshuti za Radiyo Ijwi rya Amerika. Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu. Iyi ni gahunda tubagezaho kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'icyenda na FM 95 n'ibice bibiri.
Amaze kumufata abasohotse bagwana inzukanye n'abagenzi be nyine bagenda bamucumitanye nyine nawe arabagumya amugumya mu izose. Bandukanye nabo baramuhohoshora nyine ashaka kumwaka bamukubitaze ngo nibe ariko barica basangabije mugenzi wabo.
Uwo ni umuturanyi w'umuntu watewe n'ijuru hakicwa ku mutumba wa Rambo muri komine y'intara ya Kirundo mu majyaruguru ashyirwa iburasirazuba bw'u Burundi. Arasobanura uko byagenze. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya ku buryo burambuye kuri aya makuru yerekeye u Burundi. Abantu babiri baraye baguye mu gitero cy'amabandi ku muhanda wo ku mutumba wa Rambo muri komine n'intara ya Kirundo. Abaturage bo mu kumutumba wa Rambo bavuga ko abo bajura bari bitwaje imipanga basahuye n'amaduka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye.
Kumuhana wacishahayo Ezekiel niyo haraye hatewe. Umuvukanyi wiwe babana hafi niwe yavyutse ubwa mbere kumutabariza. Amenyesha ko yashoboye kubona uwo mugwi w'abasuma. Avuga ko uwinjiye mu nzu ubwa mbere muri abo basuma yaciye yitaba Imana, agasigura ko yishwe na bagenzi be abazi ko bamukuye ko uwo baje gutera.
Ni ubusuma bw'abantu nyine bitwaje ibirwanisho by'ibipanga baze mu ijoro gutera abantu kugira basahure ibintu batunze mu nzu. Baje mu masaha 8 y'ijoro batera nyene kumuhana nyene wa utubana baramuguruza amanyene bamutse kumuguruza nyene baramutera nabo arabivuna. Bagenzi baragariza kugira ngo bamwe ku muyobo bamaze gufata. Hanyuma niho bakubita mucumitemo ugita basanga bacumise mugenzi wabo. Mu gisoma cyane usa kirapfa. No mune wacu nyine bamuzibwe imbuga itaba mu nda maranda no bari kwa muganga nabo se kumubiri bigenda.
Yafashe uwinjiye.
Amaze kumufata abasohotse bagwana inzukanye n'abagenzi nyine bagenda bamucumitanye nyine nawe arabagumya amugumya mu izose. Bandukanye nabo baramuhohoshora nyine ashaka kumwaka bamukubitaze ngo nibe ariko barica basangabije mugenzi wabo.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rambo bavuga ko abo basuma babanje guca no kwiba mu yindi mihana.
Bivye amakiyosi kabiri baca baragenda ku muhungu witwa Ezekiel bobo no kumwica bahatswe kumwica. Bo niho twace dusanga ikiziga cy'umusuma ahantu yapfiriye. Ezekiel bamaze kumutwara kwa muganga. Burya bace bagenda ku mugabo witwa Jean Baptiste w'ikimuga Ashona nawe acaratera induru baca barahurura kandi bavuye kwa Ezekiel.
N'ubu nyene baje kutanya ngaho kwa mende wacu nyene bavuye mu yandi mazi nyene y'ahandi hantu. Barafise n'amatonga nyene bamwe bayafashe yavuye mu zindi nzu z'abandi bantu.
Ubwo busuma buturuka ku nzara canke ku ngeso. Uwo mukenyezi wo ku mutumba wa Rambo ni kwa bibona.
Benshi biba kubera inzara nyinshi nyine ubu ariyo barara batariye n'ukuri. Hari abo usanga ari ingeso n'abashi bimbira inzara. Yewe n'ukuri twagowe. Yego twashaka bodufasha mugabo ariko mugabo ntawe ufasha bose. Mugabo nk'abo basuma nyine nk'umuntu abafashe bakabahana. Bitse Imana ukamufata.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rambo bavuga ko bitoborohera bonyene gutuza ubusuma buriko buravugwa ku mutumba wabo.
Si vyuno munsi biramaze iminsi myinshi kuko harageze yaho batubwira ko twirarira. Kuko abasuma nk'ubu babomoye ngaha nta mihana itanu basimba basube bakabomora iyindi, nta yindi mihana itanu n'ubundi basimba bongera bakabomora iyindi. Si abasuma gusa ni nk'umugwi urarenze. Twosaba inzego n'abajejwe umutekano ko bodufasha kurarira.
Abajejwe umutekano gusa niko bogerageza kugira abaje bacungera nyene bakaza babwira amapatrouille kugira ngo bacungere ibyo bisumanye kugira ngo tube ko tutozaga turagira ingorane.
Ayo makuru twayatororokanije imbere y'umutaga ku muhingamo twahavuye turonka inkuru imenyesha ko n'uwari yakomeretse yitavye Imana. Ezekiel Cishahayo ari nawe yatewe yacikaniye mu bitaro vyo mu Kirundo aho yari karavurirwa. Ayo makuru yemezwa n'umukuru w'umutumba wa Rambo ari nawe mustanteri wa komine Kirundo yaturungitseko kugira tumubaze ivyara bibaye uko vyagenze. Uwo mutware avuga ko yashitse kumuhana watewe akimenya ivyabaye. Amenyesha ko uwo musuma yapfuye yamenyekanye akabaturuka ku mutumba arongoye mu gacimbiri ka kare. Igipolisi cahashitse kugira gitangure amatohoza. Umukuru w'umutumba Rambo amenyesha ko hari waramaze gufatwa kumva z'amatohoza ariko akavuga ko aya motohoza abandanya mu ntumbero yo kumenya abari bari kumwe n'uwo musuma yaraye apfuye mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Jean Bosco kuri iyi nkuru. Tuve mu Kirundo noneho tujye mu ntara ya Bururi, aho abanyeshuri n'abarezi bo ku ishuri shingiro riri muri komine Rutovu aho mu ntara ya Bururi bahiye ubwoba ni nyuma yaho abantu bitwaje imipanga batereye iryo shuri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse adufitiye iyi nkuru.
Imirimo ntiyarangowe uko yahora kushira shingiro ryo kubikirari muri zone Muzenga ku mutumba Munyinya. Kuno wa mbere abanyeshuri bategerezwa gukora ikibazo cihiganwa gitogwa rwego rw'intara. Mu gihe ico kibazo cari gutangurige cisaha imwe n'igice za gatondo ushige cisaha zine cari bwatangure gukogwa. Abanyeshuri n'abigisha twavuganye batubwiye ko batekewe n'ubwoba kuri igitero cakozwe kuri iryo shure ku munsi wa gatanu. Irankeje Vianne ni umunyeshuri wa mwaka wa kabiri.
Ndavuze ubwoba mu mubiri wanje, ndavuze ko bagaruka dutera.
Sabiki none abayobozi kugira ngo kwabwaye buhera.
Batumuteka akwishuri ko babocha buhera.
Kuri wewe haje umutekano bisobanura iki?
Haza abantu benshi babakuru.
Ico gitero catumye imitima y'abarezi n'abarego ku iryo shure batekirwa n'ubwoba cabaye ku munsi wa gatanu gikogwa n'abatwa nkuko amakuru dukura kuri iryo shure abivuga. Abakora ico gitero bahereye mwaka wa kabiri. Nyandwi Ribere niwe ariko arigisha muri iryo shure.
Igihe c'isaha zitanu n'inusu twabanje kubona abakobwa bari abakobwa batanu barazunguruka ishuri. Hanyuma rero baraza kumwarugariza babaza ikibagenza nti namake bavuga bati ngo nta na kimwe sivyoroshe nje mbare abanyeshuri ntisohoka ababishoboye muce mu idirisha n'abandi bigisha twari kumwe barabakurikiranye barabonye yuko bari kumwe n'indi misore. Icyo twabonye cyagaragaye n'abigisha bagenzi bacu bari twarakibonye si nkuru mbare yanyu mipanga barayibonye ishika 25 ngo barakeka kiza agira n'imimenyerezo baciye baca no kuri simetier baramumura imisaraba imvaza bitavye Imana.
Irankeje Vianne na Muyimpundu Diane ni bamwe abanyeshuri bakubiswe twavuganye.
Ubu bakubiswe?
Eh.
Bakubiswe he?
Mu masiko.
Bakubise iki?
Umusaraba. Baburandiye ku kaburiya mu bacu babonera
ngaha. Bavuze ngo ni wa musaraba wa nyina wa ndere ngo reka tukwereke. Baca bankubita aha andiko ndiruka. Bacira baguma batwiruka ko haca haza abandi rero hamwe mu tumwe twapasifuka aho ari kajya mu yambira yarafize igipanga duje turiruka.
Amakuru twawe n'ababibonye avuga ko bakoze ico gitero barenga 50 kandi ko bari hagati y'imyaka 14 na 25. Manyirambo na Manase ni umuyobozi w'ishuri shingiro ryo kubikirari avuga atari ubwa mbere iryo shuri arongoye ritegwa.
Kare vyahora biba tukiyumvira tutingira ngo nububisha kuko baraca nkaho bagatera amabuye abana bagakubitira abana ku ishuri tukagerageza tukababuza abana bakabona ko bashigikiwe mugabo buhoho abana barafise ubwoba bwinshi cyane. Mugabo idawe ku munsi wa gatanu ararengeje urugero twavyakiriye nabi cyane kuko hageze aho bagomba no gutema abigisha gutema abanyeshuri.
Abo batwa nta bana bigeze guca ngaha byifashe gute?
Nka bose baraciye ngaha bagatangura kwiga bagaca baheba katuma amakomite inshingwashure ikagenda ikabagarukana. Mugabo ntibamara umwanya munini iyo bagaca basubira bagaheba.
Bigeze ko urabura bazaga guturumba mu mutekano?
Yego cyane cyane benshi ni muri bo abo batwa.
Igipolisi nticashoboye gufata abakoze ico gitero kuko birutse baragisiga nkuko abakuru twakuye abivuga. Abigisha bo kuri iryo shure bafise amakenga yuko bohava basubira gutegwa. Kuri uyu wa mbere bavuze ko bahagaritse imirimo gushika baronse abacungera umutekano. Ndabama Alexi.
Ku bw'abarimu turafise ubwoba cyane ku buryo n'ubu murabona ko mwasanze ibibazo bitariko birakoreshwa. Ibibazo turabitangura saa moya n'inusu ariko urabona ko ari saa yine ata kibazo cakozwe ku buryo twasavye ko tudasubira mu ishuri hatabajije umutekano bariho. N'ubu mubona ko dufise ibibazo mu ntoki twavuze yuko tuza kwikoresha abantu baduhagarikiye.
Mu gishingo c'abajeje umutekano haciye haza abanyagihugu bahurikiye mu makomite y'umutekano ku mitumba. Kuri iryo shuri twe twashoboye kubona abarenga 21. Abo nabo nawe ko bacungera umutekano basaba ko hoza abajeje umutekano nyezina. Ni Ntunde Silvestre arimo ikomite y'umutekano
imipanga turazi aho yagejeje uburundi none wumva bamaze gushika ku ishuri tukoreka kugira ubwoba gute yabari bafise inkoni byari kumvikana na imipanga natwe twaje tujeje umutekano twazanye inkoni none abaje bazanye imipanga n'abataruhusha bafise gushika ku ishuri wewe wumva bidateye ubwoba dusaba abajeje umutekano ko bodo bagahagarikira abo bana abatware nabo bakaza kugira bakaza gukugira ishina bagatohoza
musenyeri wa komine rutovu Jean d'Etoile ko amenyesha ko jeho bukera aje umutekano wazo bamaze gushika ku iryo shure shingiro kandi yabwije ujya Amerika yuko ku munsi wa gatatu no kuvuga hijya yejo azoja kugisha inama ku mutumba wa Munyinya muri komine Rutovu mu ntara bururi Fidelite ishatse ijo rya Amerika
Fidelite ndagushimiye kuri iyi nkuru ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 amakuru yacu arakomeje
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo baziri nihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda komisiyo ishinzwe kumenya ukuri mu Burundi yifatanije n'umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge yatangiye kuri uyu wa mbere gutaburura ibisigazwa by'abantu bishwe mu ntambara mu Burundi bagashyingurwa mu mva rusange ni igikorwa cyatangiriye mu ntara ya Mwaro umunyamakuru Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufite inkuru irambuye
Inyuma y'ibiro vya zone Makamba ya komine Rusaka ku mutumba Gasenyi niho hatanguriye ico gikorwa co kuzura ibisigarira vy'abantu bahahambwe mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu Burundi musitandere wa komine Rusaka niwe yakiriye abaje gukora ico gikorwa umufasoni Bernardine Nduwimana yamenyesheje ko ari ntambwe abarundi bamenye ukuri ku vyabashikiye yasabye ku ico gikorwa coshika kwihangiro abarundi bakamenya ukuri
abahari rero murabona ko benshi ntibari bwavuke naba batama mubona ngaha icyo gihe bari bakiri bato mutumenyeshe rero muturonderere tumenye neza atari twumva ngo umwe aje harya mu muhana akabwigwa nabi wabati canke mu nkuru canke mwirigara ngo byagenze kunuko turakeneye kumenya ido nido ingene abacu bishwe icyo byavuye ko tubimenye hanyuma mbere twongera tunabasaba nuko mwona dufasha nitwamara kubaronka tukabahambana iteka dukoresheje imigirwa ya kirundi nkuko umurundi wese yitavye imana ashingurwa
abari bishikiye ku mutumba Musenyi kuraba ingene cyo gikorwa gitangura hari ngo bavuga ko babo bishwe mu gihe mu 1972 ari bahambwe mu kivunga sinzi nkawe Leonidasi wo ku mutumba Nyamugari wa zone na komine Rusaka avuga ko samuvyara ariho yahambwe agasaba kukuri koja habona
icyo gihe byabarewe babona kubidonagura twe duhara tuti bwa butegetsi bubi ntiduhara ko icyo gituma twe tumaze kumva amagufa ari ngabyimbyo bitwagiranye na bene wacu twabonye ko butegetsi bubi bwakoze bibintu
yego kiraba icyo gikorwa cyakiriye gute
twacekere neza cyane kuko twashimye ko biyumviriye ko umuntu ari umuntu bo bashingwa n'iteka mugabo naho bo bashingwa mu kibanza kimwe kibanza cy'iteka mugabo twe twabishima cyane mu gukabisa kuri gukora neza kandi gukora ibintu byiza cyane byari binyege bikanyeguruka umuntu agahari wundi cyazi ko cyaba cyarabaye umva mugenza ukamuhari uzi ati ndamuhari kuri ibyabaye kandi uharira si ubona abona bagize ibi harimo bapfuye hari abakiri hatacyo baba bakimaze
Uwo mugabo cyo kimwe n'ababuze bifuza ko boshumbushwa kuko wishwe yacanyagwa n'utwiwe urukomba amazi umuryango ugasigara wifumbereje. Abantu benshi bibajije igituma icigwe kuko catanguriye mu ntara ya Mwaro. Umunyamabanga mukuru w'umugusevere ujeje kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi atanga inyisho kuri ico kibazo. Umufaso ni Kroti Daniragira avuga ko bari baravyemereye abanyamwaro mu kwezi kwa mbere uno mwaka igihahi Gasenyi hari hibonekeje ibimenyetso byerekana ko hari bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga.
Muribuka mu minsi heze mu kwezi guheze mbere twari twishikiye hano turavyibonera dusiga twemereye abene gihugu kuko bavyifuza cyane ko tuzoca tugerageza tukitegura kugira ngo tuzanane n'abahinga babimenyereye kugerageza kuzura ibisigarira bya bene wacu kugira ngo dushobore kubihamba niteka hanyuma dushobore no kushishikara rero kurondera ukuri kw'ivyabaye ingene abo bantu bagandaguwe cyatumye bagandagugwa babagandaguye.
Inyuma ya Mwaro icyo gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bazimanganirijwe ubuzima mu makumi igihugu caciyemwo kizobandaniriza no mu zindi ntara havugwa ibinogo byahamwemwo abantu mu kivunga nk'uko uwo mutegetsi wo mu murwi Severe abivuga. Umugwi Severe uri gukora icyo gikorwa ubifashijwemwo n'umuryango utabana imbabare ku isi Seyseri ufise icicaro mu gihugu c'Ubusuwise. Umufasoni muganga Tania de la Barde aturuka mu gihugu cy'Ubufaransa niba arongoye icyo gikorwa. Biragoye kumenya igitigiri c'amagufa y'abantu amaze kuzurwa kuko ari igikorwa kibera mu ibanga. Mu mugi Severe no mu muryango utabara imbabare ku isi Seyseri bashikiriza ko bazogira icyo babwiye Abarundi n'amakungu ibikorwa birangiye. Mu ntara ya Mwaro Evariste Nzikubanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze. Kuva ku itariki ya 16 kugeza ku ya 19 y'uku kwezi kwa kabiri umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa yatumiye Abarundi ku nshuro ya gatatu abitabiriye ibyo biganiro barimo abayoboye Uburundi, umuhuza w'Abarundi, abahagarariye amashyaka imbere y'amategeko n'abandi banyapolitiki. Uyu munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Isanga yatumiye Bwana Richard Ciramunda umuyobozi wa Radio Bujumbura News na Iri Defense Rugema uba mu Bwongereza akaba ariko akurikiranira hafi ibya politiki y'u Burundi. Baravuga uko bakiriye ibyavuye muri ibyo biganiro byahuje Abarundi. Tubanze twumve Richard Ciramunda.
Jewe ku bwanje ivyabereye yarusha muri imisi iheze iyi session two kwita session ya kane vyagenze neza cyane kuko cabaye nk'igihute caturitse kuko kuva aho ingorane z'u Burundi zitanguye ku mu gisata cha politique ntitwari bwamenye neza na neza icumwe n'uwundi yiyumvira. Mu mwanya rero imigambwe yose mu mwanya rero abavuga yuko bariko barahangana na leta y'u Burundi cyangwa n'imigambwe igize leta y'u Burundi yashikirije ibyo biyumvira by'ukuri niho twaciye tubona ukuri uko ariko kubanye politike bamwe bamwe twabyarabonetse yuko abantu bahurikiye cyane cyane mu cyo twakwita Sinared bari barongowe na Minani bamenyesheje yuko iryo vuruma ryose iyo nduru yose bateye mu myaka ibiri iheze kwari gusaba yuko bashyiraho leta ya transition binjiremo nabo nyene baronke ibibanza babashe gutwara igihugu. Urumva rero ko tugarutse kuri bimwe byo muri 1995-1994 aho bimwe bita amagabura nyama. Ibyo rero ni ibintu tutari tuzi neza ingene byinyegeje vyaraserutse ni igikorwa gikomeye cyane umuhuza Mkapa yagize kugira akoreshe ugwenge bibashe gusokoroka. Rero kuri jewe no kuri iyo session ya kane yabaye session nziza cyane kuko twaramenye ukuri uko ariko twaramenye kandi nkumbure no kubabara twarababaye kuko ntitware tuzi yuko abantu baza barapfa abafuye mu myerekano abapfa bafungwa bakubitwa bicwa batotezwa bangazwa twari tuzi yuko ivyo byose ari kubera gusa ibibanza bibiri cyangwa bitatu muri leta bifuza kujamo.
Ego reka tubaze n'umushya ntahe Idefense Rugema nawe nyene yarakwirikiranye iyo mishikirano ivyashikirijwe ngaho mwabivyakiriye gute Idefense Rugema?
Ego jewe nta donido no vuga kuko
narabikurikiranye ariko muri rusangi nabifashe nk'ibiganiro nyene bishaka kuba kugira abarundi turabiko tworonka gahengwe kugira turonka amahoro ariko rero imbere yuko tuja muri ibyo byuko zimwe nibiganiro byagenze na twagomba turabe neza yuko turabe neza yuko ibyo biganiro bigamije by'ukuri kuronderera amahoro igihugu cacu kuronderera amahoro abanyagihugu kuko turavye ibintu bamwe ariko barafundika uno munsi barafundika kimwe jo kigapfa ugasanga twama muri ivyo ugasanga rero abanyagihugu aho bari cyane cyane nk'abagore mu ngiro ugasanga nta cizere na gito kiriho gituma babona yuko kuva muri ubwo buhungiro ari bya vuba aha rero tukabona yuko nibyo biganiro murumva yuko ibintu twamye tunegura kuva kera ni ibintu twamye tunegura kuko ibi biganiro byo kugarukana amahoro mu Burundi ntitubona igituma ibi biganiro bigirwa n'abanyamahanga biba ari uko duhagarariwe n'abanyamahanga kandi natwe abarundi babatwara canke abagwanya leta bose ukamenga babibona ibisanzwe
Idefense mwashikije ikibazo gihambaye cyane rwose eka muvuze ko abarundi cyane cyane abanyapolitiki bakwiye kwikura mu menyo y'abatwenzi eka na Richard mwavuze ivyashikije ko mwabonye ko byarimeze nk'amagabura nyama ibintu byibutsa 95 94 ikintu kubwanye cokorwa Richard kugira ngo abo banyapolitiki bose ku mpande zose bikebuke bareke kubandanya bihamenyo y'abatwenzi nk'uko Idefense Rugema abivuze icokorwa n'ikihe yavuze n'ikibazo cy'ukumengo bumva ko ari bisanzwe kugira ngo ibyo biganiro byame bikoreshwa n'abanyamahanga nk'ukumengo mu Barundi ntabashya ntahe bari ikintu cyokorwa n'ikihe bishaka
ivyo Idefense Rugema avuze nk'umushinga ntahe na kare asanzwe ari umushinga ntahe n'umuntu tusanzwe tuyagatuzi nanye afise ivyumviro bishemeye icyo yavuze gikomeye cyane kandi nanje nshigikiye nicerekeye ivyo bintu byo kwama twirukira abanyamahanga ngo nibo baza kuduhuza iyo dufise amatati je nagira nibutse abarundi nabariko baratwumviriza yuko ni rya rusha ya mbere cyenda bona umengo nayo nyene nta mahoro yatuzaniye none ko twicaye hafi imyaka ibiri naho nyene hama amahoro ntagaruke ko twakiye dusubira muri bijya nyene ikindi naco nuko ama twiyumvira yuko mbega abo banyamahanga barakunda uburundi kudusomba yaba nitwebwe twaye dukwiye kwicara tukiyumvira ikibazo cy'ingorane zacu turinze tuzana abanyamahanga mu bibazo byacu nuko tuba dushaka kubasaba badufashe ibyo tugabura badufashe kugira ingufu kugira dushobore kubakoresha kugira ingambo yindi ariyo leta ihari ubu mu Bujumbura iro icune igerageze kugira ivyirekura uzanye umunyamahanga no kugira abagufashije gusa kugira uzoronke ibibanza muri leta nta rukundo rw'igihugu ruhare nico nayo nagira nsabe nkuko mubisabye abanyepolitike bacu bari bakwiye guheba bakavavanura niyo ngeso yo gushira inda zabo imbere yo gushira inyungu zabo imbere kuko nivyo vyama bituma imyaka yose kuva mu myaka ya 50 60 kuno munsi twama turi muri izo njyane zitumwa n'abanyepolitike bashira imbere inyungu zabo
mushyanahe Idefense Rugema kubwaye mukane gatoye cyane gose ikintu mubona covana abanyapolitike cyangwa abarundi muri iyo nyifato isa nidashemeye umushyanahe Richard ikanawe nyine waneguye inzira nziza yobiye
ngome mwakoze kumbaza ico kibazo kuko ibi bintu twama twabishikije rimwe rimwe murabona muri iki gihe bisa nuko abarundi twabuze umuti w'ingorane zacu kandi nkuko umushyanahe kiramura bivuze izi ngorane tuzimazemo imyaka 50 nibyo ahubwo rero ikintu kigoye nuko kandi twama twirengagiza nuko twama tugomba gutora inyishu ku ngorane tugezeho ubwo nyene mugabo ingorane zagiye ziraba mugabo tukazifukafuka nitugombe kuzitorera inyishu hakiri kare ibi rero biriko birashika ubuntu bibatangaze
no muntu waruzaheze kuva intwaro y'ubwamitembagajwe ivyo bintu niko vyagiye biragenda
reka ariko ico kibazo turakigaruka ko nagashaka duhe ijambo abanywa nyuri radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eugene Eugene mwiriwe neza Eugene maratumva
hello
muri hehe
ndingamwe isukara cha Bujumbura
murafite kibazo murafite cyumviro unyarutse
ego baramukije atumire ndetse n'abarundi bose iyo bari mu Burundi no mu makungu ntibagiye impunzi bene wacu bari mu buhungiro ndabakangurira no gutahuka gatubaka igicucu cy'u Burundi hanyuma nanje ikibazo nagomba mbaze uyu nyine aheje kuvuga yuko intwaro ihari ubu unye ari y'umugambwe umwe nagomba ndabaze yuko ipolona FNR ipolona namidra barundi kubo batari muri leta mbega ko bari muri leta mbega ni CNDD-FDD cyanke kuko iyo migambwe nayo iri muri leta ikigira kabiri ni kubera iki bihutira kuvuga cyane yuko umugambwe ari wowe bakumbure wowe twatwaza igikenye kumbure bari wowe wabigize ku butegetsi kandi tuzi yuko neza mu gihe cy'amatora abanyepolitiki babona yuko badashoboye kuba botsinda amatora bacabahunga bakigira kuva ngo amatora ngo ntituyemeye cyangwa ngo amatora yibwe izo zose ni ingendo mbi z'abanyepolitike babonye ubwabo bashaka inyungu zabo ubwabo inyungu zabo bwite atanyungu za bene igihugu n'igihugu baba bafite hanyuma akandi nako kiganiro byo kubigugu ikizozana ituze nga mu Burundi nuko umunyepolitike wese azoza ari umunyepolitike afitiye umutima w'ukunda igihugu afite umutima w'ukunda umwene igihugu urabona igituma igituma njewe ndiko ndaraba ibiganiro biba kuba nimwe narashimye ibindi naho naragaye ukongere zatumiwe ndavye uko byatumiwe n'ababitumiwemo
yego me
ndiko ndaraba ababitumiwemo hari abantu bamwe bamwe usanga bagizwe amabi akomakomeye na cyane cyane bakoze ngamu cy'u Burundi usanga bagizwe n'ubutungane ugasanga abarafite akamaro kanini mu byo boterereye ntibabatumiye uravye nk'amashyiramwe adare n'izica za politike ntibayatumiye ugasanga abakenyezi ntibabatumiye ugasanga ndetse ugaruka ntibarutumiye
reka tuhe akanya abashyirantahe bagira icyo bakivuze ko mwabaje ikibazo umushyirantahe Defenseur Rugema reka akwishire mu kanya gatoye cyane rwose Defenseur nko mu munota umwe gusa yabaje ikintu yindi migambwe yoba iri muri leta ariko irakora akaba yabaje n'ico kibazo cyo gutwaza igikene mu kanya gatoye cyane rwose duga kwijambo
ego me twagira twibutsa abarundi ngira bamwe bamwe cyane cyane abari hagati mu gihugu canke abatwara boba bari ko barirengagiza nibabone neza yuko igihugu muri iki gihe ku ntwaro zose zabaye murazi yuko hagiye hari ingorane abantu bagahunga abantu bakicwa abantu bagira gute urumva n'ubu nivyo biko birasubira ariko rero ubuhoho n'ubwa mbere tubona abarundi isinze abarundi barenga 300,000 bari hanze y'igihugu hanyuma bakaba bahunze kubera batumwe n'uko badafise umutekano mu gihugu uwo mutekano wabuze kubera iki ni kubera bamwe bo baba batashinye yuko umukuru w'igihugu yitoza ubwira gatatu manda ya gatatu ico rero mu ncamake twovuga ati kutemera manda ya gatatu ni cari kibazo cotegezwa gutuma murundi ahunga canke atava mu mahohero canke agira gute ubu rero twibaza yuko leta ariyo yonyene yovuga ati abarundi bari hanze mu gihugu nibagaruke berekane neza ingene umutekano wabo ubo buronka ingene abo banyepolitike bagarutse mu gihugu ingene bubandanya kwiyamamaza nkuko iyindi migambi iri hagati mu gihugu ibikora
mu kanya gato namwe rishare nagira mbwire icyo muvuze kuvyashikirije na Eugene mu kanya gato umuntu umwe
Jewe nashaka mvuga cyane cyane ku batumiwe yarusha yavuze ati abajene n'abagore ntibatumiwe nivyo icyo kintu kirababaje sinzi ingene umuhuza yari yashatse kuvyiyumvira mugabo nta bagore benshi twabonyeyo abajene bari basanzwe batumirwa ntibaje ivyerekeye societe civile nayo kenshi na kenshi ntibibabi
bikenewe ko nabo babatumira kuko nta politike nta mukino wa politike bakine ahubwo n'abarorerezi mugabo naho nyene abarorerezi barakenegwa kugira bamenye bazomenyeshe abanyagihugu ibiriko ivyavuzwe n'ibiriko birabera bakaba abatemwa pour l'histoire rero uyo mukino ingene umuhuza yawukinye nkumbure yashatse nkuko nabivuze mu ntango yashatse yuko abanyepolitike basokorora vyukuri ivyumviro bari bafise ku mutima bikaja ku mugaragaro agaca aronka ico yoshikiriza aba inama y'abakuru b'ibihugu izoba mu kwezi kuza
cyari gice ikiganiro muri isanga twabagejejeho uyu munsi hakanda akaba ariho dusoreje n'ibiganiro byacu twabateguriye kuri isaha chimie engineer Bill Barber ku buhanga bw'ibyuma na Daniel Brown wadufashe gushyira hamwe ibiganiro no kubibagezaho ku buhanga kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mbashimiye mwese ko mwateze amatwi mbararikira kandi n'amakuru yo hirya no hino ku isi isamuye n'igice mugira ibihe byiza.